yiri n'izuri Amerika. Radio izuri Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Turabaramukije tubaye mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi muri kumwe na Fideni Yongabo
na Thomas Kamilindi mwiriwe neza.
Hari igihugu kiriko kigendera ku ma constitution abiri, hari ibintu by'amatora bavuga ngo leta uvugane aho tukabivugana, baramaze kugushinga itegeko ribigenga, baramaze kugena umugwi ubijejwe.
Bona umupfaso ni Marie Louise Baricako yaserukiye abakenyezi mu nama y'abayobozi b'amashirahamwe atagengwa na leta yarusha muri Tanzania. Turavugana no kuvyuko president w'u Rwanda Paul Kagame yatanguje ibikorwa by'inama nshingamateka nyafrika. Turavuga ku gutangura amabanga yabo kubagize leta nshasha mu Rwanda, hamwe n'ihimbazwa ku rwego rw'igihugu mu Burundi y'imyaka 25 iheze president Meki Ondadaye agandaguwe. Inshamake y'amakuru yo hijyano hino tugira tubashikiriza mu kanya. Perezida wa Cameroon Paul Biya yatsindiye atangora n'ikindi kiringo cy'imyaka indwi uno munsi kuwa mbere.
Umurambo w'umunyamakuru ukomoka muri Arabia Saudite Jamal Khashoggi na n'ubu nturaboneka.
Umuvugizi w'urunani rw'imigambwe iri ku butegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko inzu yiwe yamijagiwe amasasi mu ijoro ryakiri uno munsi wa mbere ku murwa mukuru Kinshasa.
Ikibazo cy'abimukira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Trump arateganya guhagarika imfashanyo ku bihugu bimwe na bimwe bya Amerika y'Epfo.
Aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gato y'umugume hafi y'amaradiyo yanyu. Urero n'umwanya w'idonido ry'amakuru yo hijyano hino twabateguriye, duhere muri Cameroon aho president waho Paul Biya yasinze atangorane ikindi kiringo cy'imyaka indwi uno munsi wa mbere. Ivyo ni nyuma yuko ugwego rujeje rwo kubahiriza ibwirizwa nshingiro yashizeho guyamirije dosiye zose zo kuyamiriza amatora zashikijwe n'abakandida batavuga rumwe na leta. Biya yatsinze n'ibirenga ibice 71% vy'amajwi mu gihe uwo bahiganwa Maurice Kamto yaronse bice 14% vy'amajwi. Abitegereza ibintu bavuga ko Cameroon igiye kurangwa n'uruhagarara kurushiriza niyo Perezida Biya atatangura gutegura kazoza ka Cameroon atari hari inyuma yuko amaze imyaka n'imyaka ku butegetsi. Inteko za leta ya Cameroon zari zarungitswe mu bisagara bikomakomeye mu gihugu imbere yo kwivyavuye mu matora bitangazwa. Ni mu gihe leta yari yaziririje imyerekano n'amakoraniro yose y'abatavuga rumwe na leta. Ibitigiri vy'abitavye amatora mu ntara zivuga ururimi rw'icyongereza vyari hasi. Igitigiri cy'abitavye amatora muri rusange mu gihugu cyose ni bice 57%. Amatora muri Cameroon yabaye atandorereza z'abanyamahanga zihari nk'uko vyari vyagenze mu matora yabaye mu bihugu vya Kenya na Zimbabwe. Inteko zari zabonywe ku nyubakwa z'abakandida batavuga rumwe na leta Maurice Kamto na Kabra Libi. Abo bakandida basavye abanyamakameroon kugwanira uburenganzira bwabo ni barenganywa kubijanye n'amatora yabaye ku itariki ndwi y'ukwezi kw'icumi. Umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati muri Cameroon Paul Atanganji avuga ko inteko za leta zitari zigenewe gutera ubwoba abanyagihugu. Amenyesha ko ahubwo zigenewe kubahiriza umutekano w'abanyagihugu kubera abanyepolitike bariko baroha abakiri bato mu mabarabara guhangana n'inzego za leta.
Urupfu rw'umunyamakuru ukomoka muri Arabia Saudite Jamal Khashoggi ruracyara amayobera. Amashusho mashya yasohowe na polisi y'igihugu cya Turikiya arerekana umukozi w'inzego z'umutekano za Arabia Saudite asohoka muri konsula y'iki gihugu Istanbul yambaye imyenda imeze neza neza nk'iya Khashoggi. Nk'uko Turikiya bisobanura, uyu muntu yaragamije kwiyoberanya kugira ngo yerekane ko koko Khashoggi yasohotse muri konsula ku itariki ya kabiri y'uku kwezi. Abategetsi ba Arabia Saudite babanje kuvuga ko koko Khashoggi yasohotse hashize ibyumweru bibiri, baza kwemera ko yiciwe muri konsula yabo Istanbul nk'uko Turikiya yo yamye ibyemeza. Kugeza ubu umurambo wa Khashoggi nturaboneka. Perezida wa Turikiya Recep Tayyip Erdogan arateganya kuvuga birambuye ku rupfu rw'uyu munyamakuru rero ukomoka muri Arabia Saudite Jamal Khashoggi ejo kuwa kabiri mu ijambo azavugira imbere y'Inteko Ishinga Amategeko y'igihugu cye.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Muri Afrika, leta y'igihugu cya Ethiopia yatangaje uno munsi wa mbere ko yateye igikumu ku masezerano y'amahoro n'umugwi w'abagwanya ubutegetsi Front National de l'Ogaden mfunyafunyo ONLF bashaka kwiyongora ku gihugu bari mu manuko bushije ubuseruko bw'igihugu. Ayo masezerano arangije umugumu ko warumaze imyaka irenga 30 mu ntara ya Ogaden igwiriyemwo abo mu bwoko bw'abasomali mugwi ONLF washizweho mu mwaka w'1984 usaba ubwigenge kurushiza bw'intara ya Ogaden mbere no kwiyongora kuri Ethiopia. Amasezerano yatewe ku gikumu ku munsi w'Imana ku muhingamo ku mugwa mukuru wa Eritrea Asmara. Ibyo bishikirizwa n'itorokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika ry'Abafaransa muri antunga AFP. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Ethiopia Workne Gebeyehu n'icegera cha prezida w'intara ya Ogaden Mustafa Omer bahuriye muri cyo gisagara n'abaserukira umugwi ONLF. Amasezerano azotuma umugwi ONLF uheba kugwa rugamba rwa gisirikare mu kwijukira urugamba rwa politike muri Ethiopia. Kuva umushikiranganji mushasha wa Ethiopia Abiy Ahmed ashitse ku butegetsi mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka w'2018 mu ngingo yafashe harimo kurekura abanyororo bapfungiwe impamvu za politiki no kumvikana n'imigwi itandukanye igwanya leta. Mu kwezi k'umunani inama nshinga mateka ya Ethiopia yarakuye imigwi yitwaje ibigwanisho itatu harimo umugwi ONLF ku rutonde rw'imigwi iterabwoba. Iyo ngingo yatumye umugwi ONLF uhagarika ingwano.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mugerero no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu@radioyacu.com naho mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ku rubuga rwe rwa Twitter ko guverinoma ye igiye guhagarika cyangwa kugabanya cyane imfashanyo isanzwe iha ibihugu bya Guatemala, Honduras na El Salvador byo ku mugabane wa Amerika y'Epfo. Yasobanuye ko byananiwe kuzuza inshingano zabyo zo kubuza abaturage babyo gusuhuka no kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Abantu ibihumbi n'ibihumbi cyane cyane bakomoka muri Honduras bari mu nzira ari ikivunge berekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu bageze mu mujyi witwa Tapachula wo mu majyepfo y'igihugu cya Mexique bagomba kwambukiranya iki gihugu gihana imbibi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bavuga ko bahunga ubukene n'urugomo mu bihugu bakomokamo. Leta ya Mexique yiyemeje guha ubuhungiro abaramuka babisabye mu minsi itatu ishize nk'uko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu cya Mexique yabitangaje. Abarenga igihumbi koko barangije kuzuza impapuro zo gusaba ubuhungiro. Naho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yavuze ko Amerika yiteguye gutera inkunga Leta ya Mexique muri ibi bibazo by'impunzi n'abimukira. Naho Perezida Trump yavuze ko ashobora kohereza ingabo z'igihugu ku mipaka ya majyepfo gukumira icyo yise igitero ku butaka bwa Amerika. Yemeza ko muri kiriya kivunge cy'abantu barimo bahungira hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo abicanyi.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC tugarutse muri Afrika. Umuvugizi w'urunani rw'imigambwe iri ku butegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Andre Alain Atundu yatangaje ko inzu yiwe yamijagiwe amasasi mu ijoro ryashiriwe no Moscow wa mbere ku mugwa mukuru Kinshasa. Ivyo bibaye amezi abiri imbere y'amatora akomeye mu gihugu. Andre Alain Atundu yatangaje ko hafi y'isaha indwi zo mu ijoro inzu yiwe yarashwe amasasi menshi n'abantu batamenyekanye bari mu modoka ya Toyota. Mwandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi aho ibiganiro byari bimaze iminsi itatu bihuza amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike n'umuhuza mu matati y'Abarundi byarangiye kuri uyu wa mbere. Abitavye umubonano bahaye umuhuza inzandiko zibiri zirimwo intererano yabo kugira indyane za politike ziri mu gihugu zihere. Ibiro by'umuhuza birashira ubugeni ibikorwa byagenze. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari yarusha kubikurikirana.
Ibiganiro byari bimaze iminsi itatu biba hagati y'umuhuza wa matati y'Abarundi Benjamin Mkapa yabuze atwara igihugu cya Tanzania hamwe n'imigwi y'amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike byarangiye bacitse ku nzandiko zibiri zirimwo ibyiyumviro byabo. urwandiko rwa mbere rurimo ingene ayo mashyirahamwe abona uko ibintu byifashe mu gihugu kuva ku gateka kazi na muntu ubushika ku butunzi bwatitutse. Umufasoni Marie Louise Baricako ari mu baserukiye abakenyezi niwe batoye ngo abishikirize.
Twarerekanye neza tukoresheje ibyemezo dufise kwa tamahora hari mu Burundi ko ibintu bitameze neza na gato imbere ahubwo bigenda bisubira inyuma. Turabereka neza yuko amatora adashobora kuba ibi biganiro bitaraherahezwa kubera yuko byose bidakubakirwa ku mwumvikano w'amahoro. Ikindi cya kabiri nacyo twavuga byari ibintu byerekeye umutekano, ibintu byerekana ingene igihugu kiriko kiranyikira mu bukene, ingene abantu bagowe, ingene abantu bigoranye cyane byerekeye cyane cyane nk'ingero nk'iby'amagara n'ubutunzi. Hari igihugu kiriko kigendera ku makonstitusiyo abiri, hari ibintu by'amatora bavuga ngo leta tuvugane aho tukabivugana, baramaze kugushinga itegeko ribigenga, baramaze kugena umugwi ubijejwe, ibyo byose ugacusanga atari kubeshanya nta byo kuganira biriho kuko byaramaze gukogwa. Bamwe baguma bavuga ngo ariko baraganira mugabe abandi baguma bakora ibikorwa byabo nk'uko bisanzwe.
Urundi rwandiko nubwo gusaba ko botumigwa iruhande banyepolitike, bavuga ko uruhara rwabo ari ntangere kuko aribo bakozwe ko cyane n'amatati ya politike yatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu.
Si ikibazo cy'abanyepolitike gusa, abavyerekanye akabishyira ku mugaragaro warugwaruka yari amaorganisation ya societe civile. Ni ukuvuga rero yuko mu gihe ugeze kurondera inyishu kuri ibyo bibazo ntushobora gufata abo bantu ngo bakumire ubakuremo batanakubwiye n'icyo bashaka n'icyo barondera n'uko babona byonda kugenda. Taba n'abantu bakubiswe kurusha abandi, bahohotewe kurusha abandi, bomowe kurusha abandi n'abo nyene.
Pierre Clavier Mbonimpa atwarisha hamwe ya Prodehash nawe abona ko abo banyepolitike bazohava birengagiza ikibazo cyo guhana ibyaha byakozwe.
Biganiro bigiyemo abanyepolitike bonyene tuzi ingendo y'abanyepolitike ni imwe y'ukugarura ibibanza. Twebwe ntituzogenda tubemereye yuko ubutungane babushyira iruhande, hanyuma abakorewe ibyaha bakiri mu marira ntibatunganirizwe, kuko icyo kintu kudahana ibyaha gushyira ubutungane iruhande nicyo cyatumye amagume mu Burundi agenda agaruka.
Gabriel Rufyiri ku bw'ishami Oricom nawe yamenyesheje ko ayo mashyirahamwe abwirizwa kuba nk'icyabona cy'ibyo abo banyepolitike bazushikako.
Bakumva yuko ukubaho kwacu hariho ibintu bimwe bimwe byava bibagora, bimwe bita gufundikanya mu bya politiki. Nivyo nabisigurika kuko amashirahamwe agomba kubicabona ibyo twita temwe, kugira ngo akurikirane neza abantu bazaba basinyiraniye ibintu ingene uzoba bitabishize mu ngiro. Twebwe natuvuge tuti wewe urahemuse uhemukiye abarundi wari wemeye ibi. Twebwe turiko turondera amahoro. Ikibazo cy'amahoro rero, ikibazo cy'iterambere rya bose, ntikira mu nyepolitike gusa, kira mu Burundi wese ashobora kugira icyo aterera. Twebwe rero turi mwabo Barundi bemeye kwitangira ubuzima bw'abandi kugira ngo Burundi bwose bushobore kubaho neza.
Icyo gice basaba kuzogiramwo uruhara n'ibiganiro bizotangura ku munsi wa gatatu w'iyindwi. Ibiro by'umuhuza byashimiye abantu 12 bitavye ibyo biganiro baserukiye amashengero, amashirahamwe yigenga, abakenyezi, ugwaruka n'ibimenyeshamakuru. Yamara ibiro by'umuhuza byamaze kubakurira inkone ku gishitsi ko bidakunda ko baguma yarusha barindira abanyepolitike. Ibyo biro bisigura ko bitari mu nteguro, byabijeje ko nihagira amasezerano ashikwa ko bazotumigwa igihe cyo kuyatera ko umukono. Ibiro by'umuhuza byatangaje kandi ko gushika ubu atagisibye abanyepolitike bazokwicarana kuva ku munsi wa gatatu w'iyindwi, kandi ko leta y'u Burundi n'imigambwe yose waba umugambo uri ku butegetsi n'abatavuga rumwe na leta bazokwitaba. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Tuji Kigali mu Rwanda, aho Inteko Ishinga Amategeko ya Afurika y'Ibumbye iteraniye kuva uyu munsi. Inama izamara ibyumweru bibiri, yafunguwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, akaba na Perezida w'Inama y'Abakuru b'Ibihugu bya Afurika y'Ibumbye. Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Abagize Inteko Ishinga Amategeko Nyafurika bateraniye Kigali mu gihembwe cyayo cya mbere gisanzwe mu byumweru bibiri bazamara mu Rwanda. Imirimo yabo izibanda mu kurebera hamwe icyakorwa ngo ruswa irandurwe burundu. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame niwe wafunguye iyi nama. Yasabye abagize iyi nteko kuzihutisha amasezerano ashyiraho isoko rusange rya Afurika.
I would like to ask for your support for the speedy ratification of the African Continental Free Trade Agreement.
Aragira ati ndifuza kubasaba ko mwakwihutisha kwemeza ku buryo bwihuse amasezerano nyafrika arebana n'ubwisanzure mu bucuruzi, amasezerano yoroshya urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'izindi nkingi z'ingenzi z'umugambi w'iterambere 2063. Perezida Kagame akavuga ko gushyirwaho kw'ibi bintu by'ingenzi nta kindi bizatugezaho kitari ukuzamura ubukungu ndetse no guhindura uburyo bushaje umugabane wa Afurika ugaragazwa. Amasezerano ashyiraho isoko rusange rya Afurika yasinyiwe i Kigali mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka n'ibihugu 42 bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ibi bihugu bikaba biri mu rugendo rwo kwishakamo 2022 byayemeza burundu kugira ngo atangire gushyirwa mu bikorwa. Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko Nyafurika Bwana Roger Nkodondanga ukomoka mu gihugu cya Cameroon yavuze ko Inteko Ishinga Amategeko Nyafurika igihura n'ibibazo byinshi.
Il souffre du clivage linguistique. Cette diversité culturelle qui devait constituer notre force reste aujourd'hui à plusieurs égards.
Aragira ati Inteko Ishinga Amategeko Nyafurika iracyahura n'ibibazo byinshi, ifite ikibazo cy'indimi, gusa urwo ruhurirane rw'umuco nirwo rwagakwiriye kutwubakira imbaraga, ariko nibyo byatugize abacakara ba za politike twigishijwe ku isi. Nanone urwo ruhurirane rw'ibitekerezo rwazamuye imishinga itandukanye muri demokarasi bikomeje kuba ku isonga mu kuzana amacakubiri. Iyi nteko kubihitamo kugenda mu nzira ya demokarasi haracyari bamwe mu bategetsi babifata nabi. Inteko yacu kandi iracyafite ikibazo cyo kugenda biguru ntege mu kwemeza imishinga yiyemeje. Nubwo inteko imaze imyaka 14 itowe, kugeza ubu niratangira gutora amategeko iracyakora nk'urwego ngishwanama ndetse nta n'ibikorwa byo kugenzura guverinoma iratangira gukora. Senateri Muhongayire Jacques n'umwe mu bagize iyi nteko ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda yavuze bimwe mu byo bakora muri iki gihe.
Ebwe rero nk'inteko ishinga amategeko dusuzuma ingingo zifite inyungu Afrika muri buri komisiyo ibishinzwe, ndetse tugasuzuma n'amaraporo avuye kora ku cyicaro cya Afurika yunze ubumwe. Ibyo byose tubisuzumira muri komisiyo, tukabiganira n'abahagarariye urwo rwego nyubahiriza tegeko, tugatanga imyanzuro ku yemezwa n'inteko rusange, ariko nyuma ubuyobozi bw'inteko ishinga amategeko rukazashyikiriza raporo inama y'abakuru b'ibihugu.
Zimwe mu ngingo zizasuzumwa muri iki gihembwe harimo kungurana ibitekerezo ku bijyanye n'amahoro n'umutekano ku mugabane wa Afurika, uruhare rw'indorerezi z'amatora z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu gukumira amakimbirane ashingiye ku matora muri Afurika, ndetse n'izindi gahunda zo gusana ibihugu nyuma y'intambara muri Afurika. Iyi nteko igizwe n'abadepite 275 bahagarariye ibihugu bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe byemeje burundu amasezerano ayishyiraho. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda, metero 19 na metero 22 kugera saa 2. Mu Rwanda, Francis Kaboneka wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yakoze ihererekanyabubasha n'uwamusimbuye Professeur Shyaka Anastase no mu zindi ministeri zahinduriwe abayobozi. Uyu muhango wabaye, umunyamakuru wacu Eric Bagira ubusa yayikurikiye.
Nyakubahwa minisitiri, rero ndagira ngo mwifurize ishya n'ihirwe muri iyi ministeri, mwizeze ubufasha bwacu.
Bwana Francis Kaboneka wategekaga Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu araha ikaze Professeur Anastase Shyaka umusimbuye kuri uyu mwanya bari mu muhango w'ihererekanyabubasha. Ni nyuma y'iminsi mike umukuru w'u Rwanda Paul Kagame akoze impinduka zidasanzwe muri guverinoma. Abategetsi hafi ya bose baba bashya mu myanya, abigeze kuyibamo bakayigarukamo, ndetse n'abacyuye igihe bashimye Perezida Kagame ku cyizere bafitiye mu kubashyira mu myanya y'ubutegetsi abereye ku isonga. Bwana Kaboneka aravuga ko ministeri yategekaga yari imaze kugera kuri byinshi kandi byiza, gusa ngo hari hamwe muho Profeseri Shyaka umusimbuye yagombye gukomeza gushyira ingufu kuruta.
Ikintu cyo guha abaturage agaciro no kubaha ijambo mu bibategurirwa no mu mihigo, ndetse no muri implementation yabyo bakabigiramo uruhare. Hari gahunda yo kuvana abaturage mu bukene cyane abatishoboye. Twafashe uduce tumwe dufite ibibazo turi mu turere dukennye, n'utundi dufite ibibazo cyane cyane bishingiye ku mirire mibi cyangwa igwingira ry'abana muri gahunda cyane muri uyu mwaka muri bije y'uyu mwaka tureba hafi ingo zigera ku 154 zigomba kwitabwaho by'umwihariko.
Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mushya Professor Anastase Ishyaka yasabye ubufatanye butajegajega ko bagiye gukorana muri iyi ministeri z'imbere mu zifatwa nka nkingi za mwamba mu gihugu. Ministre Ishyaka yibukije abategetsi bakorana ko ihame ry'imiyoborere ishingiye ku muturage rigomba gukomeza kubaranga.
Ihame yegayezwa ibyo twemera nk'igihugu, nagira ngo mu izina uyu muryango wa local government nanone mbasabe nk'abayobozi namwe mbizeze nk'abarikoreyemo kandi barikunda iryo hame tugiye kurishyira imbere cyane.
Minisitiri Ishyaka ageze muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu avanywe mu kigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB gishamikiye kuri iyi minisiteri ategeka yategekaga RGB kuva muri 2011. Bwana Francis Kaboneka naye yatangiye gutegeka Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kuva muri 2014. Si muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu gusa habaye imihango y'ihererekanya bubasha. Mu cyahoze ari Minisiteri yita ku bibazo by'impunzi n'ibiza, ubu yahinduriwe izina ikitwa Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi, naho uwo muhango wabaye. Madame Jeanne d'Arc de Bonheur wategekaga Midimari nawe yahaye ikaze Madame Germaine Kamayiresi muri Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi. Doboneri yamwizeje ubufatanye maze Kamayiresi asaba imikoranire myiza kuwo bagiye gukorana muri Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi byose bigamije iterambere ry'igihugu. Ku ruhande rwe Madame Doboneri ucyuye igihe muri iyi Minisiteri byumvikana ko izi mpinduka zamugoye kuzakira. Mu ijwi ryuje ikiniga n'amarira yashimiye zimwe mu nzego bakoranye neza.
Ndashimira vraiment urwego rw'itangazamakuru baramfashije cyane. Nshimiye nari mfite baramfashije cyane bigatuma ibikorwa bya Minisiteri bibasha kugaragara. Kandi nizera ko bazakomeza gukorana namwe neza. Urihangana wenda kuko ikiniga ngize. Ubusanga matagerangora jyewe.
Mu cyumweru gishize ubwo yarahizaga abategetsi bashya muri guverinoma, Perezida Kagame yihanganishije abo bitarageraho ababwira ko ibyiza biri imbere.
Buri wese yajya ahora abona ko ibyiza biri imbere, namwe bizabageraho.
Kuba iyi Minisiteri yitaga ku mpunzi n'ibiza yahinduriwe izina, twashatse kumenya niba ishami ryibandaga ku mpunzi ritakirimo, maze Minisitiri mushya Kamayiresi adusubiza agira ati:
impunzi zikeneye ubutabazi. Uretse Minisiteri yahinduye izina, ariko inshingano ziracyari zimwe.
Ahandi habaye imihango y'ihererekanya bubasha harimo Minisiteri y'Ingabo, Minisiteri ya Siporo n'Umuco, Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, Minisiteri y'Ikoranabuhanga mu Itumanaho na Innovation no mu Kigo cy'Igihugu cy'Imiyoborere. Kugeza ubu mu bagize guverinoma abagore bari kuri 50% n'abagabo 50%. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Mu Burundi umugambwe Sahwanya Frodebu washinzwe n'umuhisi Melchior Ndadaye usaba ko ubutungane bwokora kugira abamugandaguye bamenyekane mu by'ukuri. Uramutswa uwo mugambe mbwe yabishikirije kuri uno wa mbere hari haramutse hahimbazwa ku rwego rw'igihugu imyaka 25 iheze uwo mukuru w'igihugu agandaguwe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Ibirori byo kwibuka imyaka 25 irangiye wahoze ari umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye agandaguwe byatanguwe n'inkuka y'imisa yabereye muri Katedrali ya Jina Mundi ya Katolika iri ku mugwa mukuru w'u Burundi. Icariho cy'umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura Musenyeri Anatole Rwerinyange yatanze impanuro ku Barundi n'ababarongoye afatiye ku ijambo ry'Imana ryasomwe muri iyo nkuka y'imisa.
Perezida Ndadaye nicyo ibyo bikorwa byo kurondera ubwo bwami yarabishyize mu ngiro ahageza, ararondera gufasha abari mu bukene bikabonekera muri wa mugambi wari umurage ishinga yo kubaka Burundi ukaba bushasha, hamwe akamacakubiri cyangwa amacakwinshi, hamwe ubutungane bw'isesi, ubutunzi bw'isesi, hamwe amahoro y'isesi, hamwe n'amabohero atabagikenewe bayagira amashure, hamwe igitabo cya kahise kabi ku Burundi kizingwa, hakazingurwa igitabo gishasha cyandikwamo ibyiza gusa. Ishaka yagize ni ryiza, ntigunganye ubuzima kandi yararondeye kuzamura zina muntu wese, zina Burundi wese, amukure mu bukene ubwo ari bwo bwose. Naho ikivi yari yihaye batamukundiye kwa kirangura bagashamu gandagura.
Hakurikiye kuja gushira ingori z'amashurwe kunate mwandada Emirikiyoro naho ari bafashanya kurongora igihugu. Ibirori byari birongowe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ivyo birori byagiye kurangizwa n'ijambo nyakwigendera Ndadaye yashikirije ahejeje gutsinda amatora yo mu gihe mukima 1993. Ijambo ryari rishingiye ku itsimbatazwa rya demokarasi. Abari bitabye ugo rubanza bafise icitegererozo kuri Melchior Ndadaye, uwo ni umwe mu gwaruka yavyiganiye Ijwi rya Amerika.
Mu vyaranga Melchior Ndadaye nofata ko nk'isomo nuko yari umuntu w'intwari atahesha atajya umunwa mu mabanga yose yagiye ararangura. Twumvise yuko no gufungwa yafunzwe azira ukuri, urabona ko yanazize n'ukuri kuzana intwaro ya demokarasi mu gihugu cacu Burundi.
Mu mugambwe Sahanya Fredebo Ndadaye yashinze, Petero Karaveri Nahimana aburongoye muri kino gihe avuga ko intwaro ya demokarasi yaharaniye gushika yizire yabandanije gushinga imizi naho hakiraga hazi. Muri Fredebo n'ubu bataka ubutungane kuri iyo ncungu babuze batanga.
Abateguye burya bwicanyi rujya rupfu, ababiteguye cyane cyane mu nzira za politiki ntibigeze bakogwa ko. Twebwe rero ico twifuza muri kino gihe gushika ubu nuko abateguye kiya kibi barondegwa, ubutungane bukabafata kuko barazwi, benshi barazwi, barashobora no kuvuga n'abandi.
Inyuma y'imyaka 25 na uzi abagandaguye Melchior Ndadaye, ariko zimwe mu ndongozi z'umugambwe Iprona mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu zaravuzwe ko zagize uruhara mu igandagurwa ry'iyo ncungu ya demokarasi. Abere Gashatsi arongoye umugambwe avuga ko nimba hari abadasigana boba baragize uruhara mu igandagurwa ry'uwo mukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu bakubitwa intahe mu gahanga.
Jewe ndawurongoye mu mirongo icyenda na gatatu nari muto cyane, ariko ndemeza neza ko umuntu wese yohanwa ku gatwe kiwe umugambwe Iprona ntakabikawo kumbore nimba hariho abadasigana, nimba hariho umudasigana yoba yinyegeje inyuma y'umugambwe kugira ngo akore ivyaha nakurikiranwe kuri ivyaha yakoze ku gatwe kiwe, ubutungane bwokora maze bagashirwa habona uwicaha cagiriye bakamuhana nkuko bisanzwe bitekanijwe n'amategeko.
Ku ncuro ya 45 hibukwa iyo ncungu ya demokarasi, abari mu mashirahamwe y'ababuze mu rwimo rwakurikiye bashima ko Ndadaye Melchior yagizwe incungu ya demokarasi, bagasaba ko ababo babuze nabo nyene bohabwa agateka. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Mukanya turasezerana mu biganiro twari twafite kuri isa yamara imbere yaho. Reka dusubire tuwibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije. Perezida wa Cameroon Paul Biya yatsindiye atangwa n'ikindi kiringo cy'imyaka indwi uno munsi wa mbere. Ivyo ni nyuma y'uko urwego rujejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yashizeho guyamirije dosiye zose zo kwiyamiriza amatora zashikirijwe n'abakandida batavuga rumwe na leta. Biya yatsinze n'ibirenga ibice 71% vy'amajwi mu gihe ubahiganwa amwegereye Maurice Kamto yaronse ibice 14% vy'amajwi.
Umurambo w'umunyamakuru ukomoka muri Arabia Saudite Jamal Khashoggi na nubu ntabwo uraboneka. Arabia Saudite iremera yuko yiciwe muri konsula yayo yo mu mujyi wa Istanbul muri Turikiya, ariko Arabia Saudite igakomeza kuvuga yuko itazi ukuntu yishwe. Naho president wa Turikiya Recep Tayyip Erdogan arateganya kuvuga birambuye urupfu rwa Jamal Khashoggi ejo kwa kabiri mu ijambo azavugira imbere y'Inteko Ishinga Amategeko y'igihugu cye.
Naho muri Ethiopia, leta yaho yatangaje no munsi wa mbere ko yateye igikumu ku masezerano y'amahoro n'umugwi w'abagwanya ubutegetsi Front National de Logaden mu punyapunyo ONLF bashaka kwiyongora ku gihugu bari mu manuka bushira ubuseruko bw'igihugu. Amasezerano arangije umugumuko wari umaze imyaka 30 mu ntara ya Ogaden igwiriyemwo abo mu bwoko bw'abasomali. Umugwi ONLF washyizweho mu mwaka w'igihumbi kimwe 1984 gusa ubwigenge kurushiriza bw'intara ya Ogaden mbere no kwiyongora kuri Ethiopia.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko yiteguye guhagarika cyangwa kugabanya cyane imfashanyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika isanzwe iha ibihugu bya Guatemala, Honduras na El Salvador byo ku mugabane wa Amerika y'Epfo. Perezida Trump abirega ko byananiwe kuzuza inshingano zabyo zo kubuza abaturage babyo gusuhuka no kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko.
Aha niho turangirije amakuru n'ibiganiro tatatu bafite kuri isaha. Dushimiye Engineer Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuari Maskarara dufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Ubihagarariye ni Etienne Karekezi kuri mikro, naho mwari kumwe na Ange Fidèle Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Turabashimiye, mugire umugoroba mwiza kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakaramu.